tubagezaho buri cyumweru. Tubashimire kubana natwe kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Ndabasuhuje bakunze ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio no kuri internete ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Bafaso ni mwese muri mu kiganiro cyacu cyo muri aka kanya. Murakoze cyane rwose kwa mwashoboye kutwitaba. Hanyuma nashaka ubwa mbere na mbere mufatire kwa aka kanya mbonereho kuba kwifuriza ika umunsi mukuru mwiza, umunsi mukuru w'abakenyezi uhimbazwa ku isi yose kuri tariki 8 y'ukwezi kwa gatatu. Ndabakeje rero mwese uko muri babi.
Murakoze cyane Fredi kutwifuriza uwo munsi mukuru mwiza. Namwe nizeye ko mumeze neza. Murakoze no kubutumire.
Murakoze.
Murakoze cyane kutwifuriza umunsi mukuru mwiza.
Ni byiza cyane.
Kandi twifuriza umunsi mukuru mwiza aba turi kumwe n'abakenyezi batwumviriza.
Ni byiza cyane rwose. Nk'uko rero turiko turabivuga, ukwezi kwa gatatu n'ukwezi kwahariwe abakenyezi. Ikivugo cy'umunsi mpuzamakungu hariwe abakenyezi ku isi muri mwaka 2024 ni uguharanira gushira hamwe eka gushirwa hamwe yavyo bita inclusion eka no kutanga akarorero k'ukuntu abafasoni abogene wosanga badakumiriwe eka bari mu nzego zose, bari mu bibanza vya mbere, haba mu vyerekeye ubutunzi, ikibano no ku mitumba aho bari hose. Uyu munsi rero nk'uko twabivuze, umunsi wahimbajwe ahantu hose ku isi. Nashaka ubwa mbere na mbere Professor Marie Louise Barichako mutangure mu twidondore mu majambo make cyane rwose imbere yo kutubandanya.
Dr Marie Louise Barichako ndongo y'umuhari n'amahoro uharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Abakenyezi n'abigeme bari hamwe twama misi yose natwe nk'uko abandi bose babikora tujya hamwe kugira ngo duhimbaze uwo munsi mukuru wahariwe abakenyezi mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Turashima intambwe u Burundi bwageze ko nk'ibindi bihugu byose, ariko karaba bimwe bimwe muri byinshi tugasanga byinshi cyari ku mpapuro biratanga jambo.
Ibyo bibazo turabigaruka ko mu kanya gato cyo Marie Louise Barichako, ariko nashaka na madame Zina Ntiranyi bagira nawe nyine batwidondore atubwire icakora muri iki gihe nahari.
Murakoze cyane Fredi. Nagomba mbare ndamusoma mutumire wundi ari mu Burundi. Jewe ni Ntiranyi bagira Zena mba mu mujyi witwa Buffalo, New York. Turi hafi ya Canada, ndi muri Etazini, nkaba nigisha ku University, State University of New York. Nigisha Igifaransa, mugabo ndigisha na Women Studies, ibijyanye n'abakenyezi. Nkaba kandi ndi active muri community y'abarundi kazi bari hanze, cyane cyane muri Amerika. Murakoze
cyane rwose. Nk'uko twabivuze rero, uyu munsi ni umunsi uhambaye cyane rwose ku isi hose. Ikivugo cy'umwaka nk'uko twabivuze ni ugukora gutanga akarorero mu byerekeye gushyira abafasoni abakenyezi mu nzego zose, eka haba mu mashuri haba he, kugira ntibakumigwe ahantu na hamwe. Nashaka madame Marie Louise Barichako mutubwire ubwa mbere na mbere icyo cyo muvuga kuri icyo kivugo cy'umwaka.
Kubyukuri gishingiye cyane kubyo guteza imbere abakenyezi kugira ngo baheze nabo bashyigikire iterambere, bafashe mu iterambere ry'ibihugu. Birajyanye n'ibyo uvuze, ni ibyo gushyiramo abakenyezi ibintu tumaze kw'igihe kirekire tuvuga, n'ibintu ibihugu byose byiyemeje harimo n'igihugu cyacu cy'u Burundi. Ariko turacaraba tugasanga intambwe iracara ndende, inzira iracari ndende. Hari ibyakoretse, hari ibyarushobotse. Iyo turabye aho twavuye n'aho tugeze uyu munsi, n'ukuri twashobora kuvuga yuko hariho ikitari gito cyakoretse. Muradusubeka biraba naho tubize tuti kugira ngo igihugu gitere imbere by'ukuri kuri bose bizosaba yuko atabakumirwa atabashyirwa munsi y'abandi haracari intambwe kugira ngo Uburundi buhashike abakenyezi baracari munsi cyane ubutunzi ari mu bya politiki ari mu bindi byo gutunganya igihugu mu nzira zimwe cyangwa izindi urabona by'ukuri ko abakenyezi bakiri kure baracari kure no urabe no by'amashuri urabe no mu bindi byose haracari intambwe yuko igihugu gikeneye gufata ingingo yo gushyira imbere icyo kintu cyo guteza imbere abakenyezi by'ukuri ukaba umugambi wa leta kandi umugambi baheza bagashigikira bagahagurukira gushyira mu ngiro.
Namwe madame zina ntiranye bagira nashaka imbere yuko tuja ku muzi w'ikiganiro mugire icyo muvuze ku cibugo cy'uyu mwaka aho bavuga ko n'abafasoni k'abantu bose barimwo gutanga akarorero kugendera inyifato yo gushyira abafasoni abakenyezi mu nzego zose haba mu byerekeye ubutunzi amashuri mu kibano n'ahantu hose icyo kivugo mu kivuga ko
murakoze cyane icyo kivugo ni cyiza kandi umenga ukuma kutashe ampa icyivugo cyiza mugabo no kuraba ukuntu izo byivugo tubishyira mu ngiro nkuko mutubwire wende yabivuze nibyo inkinga iracari ndende mugabo hari ibyagiye birakogwa haba mu Burundi canke mu bindi bihugu nkuko ikivugo kibivuga nuko umukenyezi nawe ahabwa ikibanza cyane cyane mu nzego aho amadesizi afatigwa aho abagabo bari sinavuga ko ari jinsi kuza kwa umukenyezi gusa mugabo agateka kiwe naho kakubahirizwa nk'akarorero mu bijyanye n'ubutunzi nkaraba cyane cyane nk'iwacu Burundi abakenyezi benshi n'abarimyi rero bisaba yuko bagira bahabwa amahigwe yo kuronka imitahe kugira ngo bashobore kwiteza imbere mu butunzi bashobore guteza imbere imiryango bateze imbere n'igihugu rero abakenyezi batarimo kandi murazi yuko ku isi yose abakenyezi nife turi benshi ni ukuvuga yuko muri izo terambere tuvuga abo bantu bari ku bwinshi batarimo nta kuntu bazo kwisununwa naho tuvuga ngo bari ngo inclusion nibyo inclusion irahari nta muntu uvuga ngo banyigisiwe kubara ngo ndumukenyezi ahubwo ni ukubona yuko abakenyezi bashoboye kandi bagahabwa agateka nk'akabagabo bahabwa bakabona yuko abakenyezi nabo badasigaye inyuma
hari amashyirahamwe aharanira ineza y'abapfasoni avuga ko mu gihe abapfasoni bonyine bumvise ko bateriza kugendera reka no kwerekana uko kuja hamwe uko kugwanya kudakumirwa arivyo bituma kandi bakabagira ububasha bukomeye bakumva ko bafise ububasha murabona ko abafasoni turetse abafasoni bahanira basangwe bazi ko bahanira inyungu z'abakenyezi muribaza ko ivyo vyose bimaze kwinjira mu mitima y'abafasoni bose nko mu Burundi bakumva ko batezwa kuja hamwe bakumva ko bategerezwa kugwanira ibibanza bafise ko urenganzira madame Baricako
abafasoni barabyumva kuko nabye ibikorwa ibintu byose bimaze gukorwa nta na kimwe cizanye nuko abakenyezi bagiye hamwe bakabiharanira aho tugeze urwego tugeze ko intambwe tumaze kugira ni kubera yuko abakenyezi bahagurutse bakabijyanira kandi nibo baracabirwanira rero iyo ariko baravuga ngo abakenyezi ntibaje hamwe ego bari hamwe kandi zena ntitwicaranye ntituziranye mugabo tuvuga rimwe urabyumva ntitwovuga ngo ntituri hamwe kuko turahurije ko icyo twifuriza abakenyezi b'u Burundi niko icyo twifuriza igihugu cy'u Burundi turagihuriye ko turagisangiye ni ukuvuga yuko icyo kintu ubwo rugamba rwo kugira ngo turondere abakenyezi nabo guhabwa icyo kibanza kirabereye kandi kirakwiriye kuko ari abanyagihugu nk'abandi turagihuriye ko nicyo kintu turi ko kiraharanira uno munsi ndifuza rero yuko ijwi ryacu ryokumvikana kugira ngo ibintu mu Burundi bihugu cyacu cyangwa ibindi bihugu ibyo biyemeje bakavuga yuko bakemera yuko abakenyezi ari abanyagihugu nk'abagabo kandi barinda gufatwa nk'abanyagihugu babikwiriye ibyo bintu ntibize mu majambo vize mu mpapuro vize mu ngiro ubibone
madame zina ntiranyibagira ico kibazo namwe ndakibabaze murabona ko muri iki gihe nkuko ico kivugo kibivuga ko mu gihe abafasoni bagiye hamwe ikabakumva ko bateza gutanga karorero ku kuntu badashobora kwemera kurenganywa bateza kuba bashizwe mu nzego zose muri baza kwico kintu kihari mu Burundi cyane cyane ku bafasoni baba mu mitumba baba ku mitumba baba ntaruguru tuetse abafasoni baharanira ineza y'abandi bafasoni
murakoze cyane kuri ico kibazo baracumva kuko ubu muri ino minsi niho baja mu makoperative niho baja mu mashyirahamwe bakaja hamwe bagakorana baracumva kuko barabona ko gikenewe baracumva kuko barabona ko bakeneye kudandaza bakeneye guhabwa imitahe kugira ngo bagire petit commerce kuko ni ibintu biri spontane sinzi ikintu kivuga ni ibintu bibona ko muri ino myaka tugezemo umukenyezi arabona ko adashobora gusigara inyuma n'abari mu mitumba barabibona kuko bariko baraja hamwe bariko barijukira amakoperative bariko barijukira sinzi ko twabivuze kare hari amabanki y'abakenyezi hari abakora amaproje y'abakenyezi mugabo kandi subire mvuge bajya abakenyezi b'abarimyi barabona yuko nawe naho ari abarimyi barakeneye gutera imbere rero novuga ko babizi kandi barabiharanira nkuko umukenyezi wundi yabivuze izwi ryabo riteza gushika kure kandi nibo nitwe tuzorishikana kure twebwe abakenyezi ntibo kwicara rero bavuge ngo ngunda zobinkorera urumva nibo bateza kuvyikorera ahubwo bategereza guhabwa gushigikirwa kandi leta icyo abashigikira haba ku mitumba haba mu maprovensi urabona yuko abakenyezi badashobora gusigara inyuma
ego me madame Marie Louise Balichako mwavuze ko hari intambwe imaze guterwa cyane cyane mu byerekeye uburenganzira bw'abakenyezi ariko nkuko mwabivuze intambwe iracari ndende ku bwanyu naho heze igihe abantu bakamo ko haba ubungane bw'ibitsina eka uburenganzira bumwe ivyo ntibirashika kwihangiro abapfasoni n'abakenyezi eka n'abarundi muri rusange bipfuza eka n'abashingantahe bose ku isi yose cyangwa abapfasoni bo ku isi yose ku bwanyu intambamye ziri hehe
intambamye iraba yashobora kuva kuri byinshi yashobora kuva ku buryo abajejwe gufata ingingo batagishira icyo kibazo cy'abakenyezi batagishira mu bintu bihambaye bikeneye gushyirwa ku inguvu imbere y'ibindi byinshi intambamye yashobora kuva yuko akiriho bwa buryo tubona ibintu bya kimwe bita muri sitata patriarka gutuma yuko muri byinshi umugabo ari we afise ububasha ari we ari hejuru ari we ategeka ibyo nabyo birashoboka ikindi naco gishobora kuba intambamye ni uko mukigwe muri bya patriarka nyine yata mu bagabo benshi bashobora kuba bari no mu nzego zihambaye zifata ingingo bakaba batabyemera bakizanije bakabona yuko uri kuvuga ibintu bidakomeye ariko ari ikintu gikomeye cyane ni ukuvuga ikindi rero naco twariko turavuga na zina yavuze ko kandi n'ibyo abakenyezi barihagararira barivugira mugabo twame twibuka yuko mu Burundi gushika uno munsi turavye ingene abana baja mu ishuri ingene abavyeyi aho bashira ingufu kurusha ahandi abenshi baracashira ingufu ku muhungu ejo bundi twaragize etude iraba ingene abana bava muri ajya amashuri ya fondamental na post fondamental hanyuma abana benshi ariko bava mu mashuri amaturage dusanga abakobwa benshi baravamo kubera iki kubera harari ubukene mu miryango ababyeyi bagaca babona ko habaye ubukene reka basidukuremo umukobwa umuhungu asigara biga kumva ibintu nk'ibyo ibyo byose ni ibintu bishobora gutuma icyo kintu kitanyaruka mugabo cyane cyane hariho icyo kintu cy'ubushake bw'abafata ingingo kugira ngo babone ko icyo kintu bagihagarariye iminsi yose icyo kintu cy'abakenyezi kirakenewe mu bategetsi bo hejuru umuntu agifata mu minwe akakivugira akakigwanira gushika gikorwe kuko ntibica biyoka gukorwa ari ukuntu sosiyete iba yarabayeho yamenyereye ibintu yamenyereye kugira ngo bikuremo ntibyoroshe
murabona madame Marie Louise Balichako murabona hari icyo gukorwa kugira ngo ubushake bw'abafata inkingo buhinduke canke eka buboneke
ibyo nta gahato gashoboka nini n'abakenyezi bazoguma bavuga abakenyezi baguma bavuga gushika ijwi ryabo ryumvikane hanyuma turondere ababyumva babidufashe kuko urugo rugamba naho tuguma tubivuga si urugamba rw'abakenyezi ni urugamba rwa bose kuko iyo abakenyezi bateye imbere umukenyezi agatera imbere akaronka uburyo agatunga urugo ruba rutunze umuryango utunze rero si ikibazo cy'abakenyezi gusa n'abagabo babyumva badufashe duhaguruka no twese tubivuge twese abahungu babyumva badufashe bashyigikiye abakobwa tubivuge gushyika babyumve kuko nta yindi naki nta buryo bundi bunabumwe buriho
madamu zenya ntiranyibagira haraheze imyaka itari mike ubwo burenganzira bwa fasi n'ubw'abakenyezi buharanirwa ariko intambwe irahari nk'uko mwabivuze ariko ntirashika ahantu abantu bose cyangwa abafasoni n'abakenyezi bashobora kwishima bakabona ko ubungane hagati y'ibitsina ari bwose ku bwanyu intambamyi zirihe
murakoze cyane intambamyi genocide mugabo izo novuga zikuru zikuru cyane cyane uravye mu gihugu cy'u Burundi ikambe novuga ko ari byavuze bya patriarca umengo harakamenyero yuko umugabo ari we akontribua muri byose umukenyezi akarindira bakamuha cha kabiri ni mico y'uwacu usanga umenga umukenyezi yateguye kuguma muhira akarira abana hanyuma agateka mugabo umukenyezi niwaja kurima niwaja kurondera niwaja kudandaza urumva umukenyezi akora byose rero ategeza gushigikirwa icyo ni cha kabiri icya gatatu ni iby'uburyo guhabwa uburyo kugira ngo biteze imbere kuko ngo tusubiye inyuma gatoyi uyu munsi mpuzamakungu watanguye kubera agateka k'abakozi kuva kera muri Amerika ukuntu byatanguye bashaka abakenyezi nabo bagire bahembwe nk'abagabo bahembwe amasaha bakora abameze neza nk'abandi bakozi kugira ngo ntibakumigwe mugabo ubunye tugenda kuri sale tukatamba tukambara ibitenge mugabo ntidushaka kubagira yuko uyu munsi wari uwo kugira ngo duharanire agateka mu butunzi urumva rero umukenyezi adafise adahawe amahigwe yuko ntimitahe kugira ngo nawe ateze imbere umuryango yishununure agire icyo no kwita source de revenu ashobore gufasha ujya mugabo we amusahirize iyo igiye kumara intambamyi hano iyindi yavuga nini n'amagara y'umukenyezi umukenyezi adafise amagara ntazoza kwiteza imbere cyangwa ngo aze ku meza aho abandi bariko baravugira bafata amadecision nicyo bituma rero duteza kwitaho amagara y'abakenyezi haba abatwara igihugu haba abakenyezi bonyine hano ikindi gikuru ni uko abakenyezi tuyikumira hari abakenyezi benshi bashobora kuvuga ngo ngiye kuvuga icyo nosaba umenya nshobora ishira soni naho muri Amerika twe tubaye hari igihe umukenyezi agiye gusaba agateka kiwe atavuga ngo ni umukenyezi w'umushira soni ngo reka agwasa kungana n'abagabo oya ahubwo ni kugira ngo twe dufashe natwe abagabo ni kugira ngo natwe twishununure abakenyezi dufashe umuryango dufashe mu gihugu
ku bwanyu madame zena ntiranyibagira hari ikintu cyokorwa mu buryo bwihutirwa kugira ngo ibintu bihinduke
kugira ngo ibintu bihinduke nuko abakenyezi tubandaye tuvuga nuko abagabo badushigikira nuko abagabo bacu basaza bacu badushigikira nuko intwaro abari ku butegetsi bashigikira icyo kintu yuko umukenyezi ateza nawe gutera imbere kandi ndazi ibiko birakogwa mugabo ni ibintu byo kwamiza ko si ibintu by'umunsi umwe gusa ibintu byo kwezi kwa gatatu gusa ni ibintu umuntu aguma yamiza ko buri munsi ukabona yuko nyumva hageze kuja ku ishure abana b'abakobwa bahabwe agaciro nk'abahungu hageze gutorana amatongo abakobwa nabo bagira icyo baronka nyumva ari igiseke nyumva ari iki ntibavuye gusa ngo abagabo nibo baronka mugabo sindiko ndavuga ngo ni umukenyezi bateza kuba umugabo oya sindiko ndavuga ahubwo agateka k'umukenyezi gakogwe cyane abakenyezi tugaharanire mugabo n'abantwaro mu nzego nawe nyine babishyiremo ingufu
ndagaruka kuri cya kivugo madame Louise baricako kivuga ko eka niyo abafasoni bagiye hamwe iyo bagiye hamwe bakumva bakagendera uko gushaka kungana uko kurwanira uburenganzira bwabo bibafasha kuko usanga babona ko bari mu murwi bakabona ko bafise agaciro eka bakaba bafise n'ububasha bwo gusaba iyo basaba akamumutira abakenyezi muri rusange naka kubyerekeye uruhare abogira
akamo twotera abakenyezi ni uko basaba kwicara barindire ibintu bivyo byikore ibyo bakunda ngira ibyo banarimo ko byikora ni byo kuri abakenyezi turinda kuja hamwe tugafatanya urwo rugamba kuko si urugamba rworoshe kandi bujya guhindura ibintu byabayeho kuva kera mu mico no mu bigenzo ibintu byoroshe ni ibintu byofata umwanya mugabo duharanire kubikora ariko cyo mbona ico zina abumya garukako kirahambaye cyane bizitse ko abakenyezwa ndabitera imbere bakiteza imbere n'ukuri mu butunzi igihe cyose utazobufise icuzana nta jambo zoronka nta kibanza zoronka nibyo tubona biriko biraba ureho birakenewe ko abakenyezi n'ukuri twese duharanira gufashanya kugira ngo abakenyezi baronke ingene biteza imbere urabona cyose na kiga kibazo cyagoye cy'uko abakenyezi badafise ibyateko byo gutorana nabyo biraba birazagira gatoyi ariko nabo mwanya bitaraza n'umwanya bitaraza tugume tubivugira ariko tubivugire kandi abakenyezi barondeye uburyo bwose bushoboka bwo kwiteza imbere kuko icyo kintu kizofasha ikindi kintu gihambaye bokora no kuraba gucungera ko ata mwana w'umukobwa asubira kutajya mu ishuri cyangwa aja mu ishuri ngo abizemo atari hejeje kuko n'ikintu gikomeye cyane ibyo bizotwubaka n'ibyo bizodufashiriza abakobwa bacu gukura bahagaze neza kandi bafite ijambo rero jo nyumva icyo kintu cyo kujya hamwe tukaguma tubirwanira tubigushigikirana n'ikintu gikomeye cyane kandi turagishobora nk'abarundikazi.
Madame Mazena ntiranyibagira kuja hamwe eka nk'umurwi kuja hamwe kugendera ingingo kugendera eka kwerekana ubushake bwo kugwanira no guhanira uburenganzira bw'abakenyezi n'abafasoni ni ikintu gihambaye cyane rwose kama umuti y'abafasoni muri iki gihe muri rusange naka
murakoze ni ikintu gikomeye cyane kuja hamwe kuko Union Firefox kandi umuntu ari umwe ntatoyimarira ikintu kera akama abakenyezi ni kubabwira yuko tuheza kuja hamwe kugira ngo tugwanire agateka kacu kuko dusanze harimo wese avuga ukundi kwiwe tutari hamwe nta n'ubu uzotwumviriza kandi nk'uko mubibona tuko turaja hamwe baba bari hanze baba bari mu gihugu tuko dukora hamwe kugira ngo dushikane ijwi ryacu kure murabona ko no ngaha mu bihugu tubayemo tuko abari hanze amakreba arahari amaorganizasiyo arahari kandi ugiye kuvuga wenyine ngiye gusaba iki n'iki n'iki sico cyongeye muri abantu 200 niha ujya tugira marche de femme mu kwezi kwa gatatu kwa twabigize tukagenda tugatambuka muri vile tukavuga ati tuko dusaba amashuri yugurwe meza y'abakenyezi amabanki aho imitahe y'abakenyezi tugiye turi igihumbi niyo umuntu agiye ari umwe cyangwa batanu sico kimwe urumva abakenyezi tuza kujya hamwe tugakorana tugashyigikirana iyo umukenyezi umwe agize success abandi bakaja hamwe bakamurabira bakabaha inspiration mugabo tugahana inguvu ikindi navuga cyane nuko tugiye hamwe nuko tuba turagwanya abagabo dushaka kugira ngo dukorane twese tuje hamwe dufashanye kwiteza imbere no guteza igihugu. Murakoze
Professor Marie Louise Mbaricaka mu kanya gatoya cyane gusi akama umutera abashinga ntahe abagabo abahungu nakahe mu nzira yo gufasha kwihutisha uburenganzira bwa fasoni bungana n'ubw'abagabo abahungu eka n'abashinga ntahe mu kanya gato umunota umwe
akama notera abagabo karanyaruka cyane icyo nifuza ko abagabo batahura nuko iyo turiko turavuga kunganisha abagabo n'abagore tudufite abagabo ni ukugira ngo tuje ahabona dushobore gufadikanya twubake ibyagutse kurusha ibyo bari kubaka bonyine twebwe badusize inyuma batatubaze batatugisha inama ataco dukorana na mba badufata nk'abana icyo kintu bogitahura tugashyira hamwe two kubaka ibikomeye gusumba iby'umwe yubaka rero niko kamuno batera batangure ko tutariko tubonera kubasita no kubagwanya no kubahonyanga niko tubonera kubagurira none rero boca babitahuye bagaca badushigikira kandi burya mugiye kubiraba neza abagabo bose babitahuye barashigikira abakenyezi babo kandi iyo babashigikiye bashika kure rero nibaza yuko icyo kintu dushoboye kugishika ko tukagura gutyo n'ibindi byose turondera ibyo bindi byose turondera twasanga byikoze.
Ego namwe mu gusozera Madame Zena Professeur Zena ntiyanyibagira akamumotera abahungu abagabo abashinga ntahe kugira ngo uyu mugambi wo kunganisha uburenganzira hagati y'abagabo n'abagore bungane akamumotera ni nkakae
ego naje cyo novuga n'icyo Madame Louise yavuze abagabo ni mudushigikire kuko nkuko mubizi droit de la femme ni droit y'umuntu wese si ukuvuga ngo ni ukubagwanya ni ukugira ngo dushire hamwe tugire ingufu twese namantanga karo ku muryango umugabo n'umugore bashigikiranye bakorera hamwe umuryango utera imbere gusumba uyu muntu akora wenyine araruha fizikuma araruha bidasanzwe rero ntitubikora twenyine n'abagabo nibabande badushikira kandi biraboneka yuko iyo babyumva babitahura dushika kure nta ntitubikora twenyine hama abahungu nabo bakira abajene ugwaruka ni kumenya yuko abakobwa ari abapartenere n'abantu dukora bakorana si abantu baje kubagwanya sinovuga ngo ni ukuvuga ngo ni ukuba umugore mugabo oya ahubwo ni ukugira ngo baba partenere egale bakorane kugira ngo bateze imbere igihugu.
Professeur Zeda Ntiranyuwagira ndabashimiye cyane rwose ku kanya mu hari radio ijwi rya Amerika ku uyu munsi uhambaye umunsi guhimbaza umunsi wahariwe abakenyezi abafasoni n'abagore muri rusange mwakoze
namwe kuduha aka kanya
ndabashimiye namwe Professeur Marie Louise Brechaco ku kanya mwatoye ngo kugira ngo bugane ni radio ijwi rya Amerika kuri iki kibazo gihambaye cyane rwose cy'umunsi mukuru wahariwe abafasoni ku isi hose mwakoze.
Ndashimiye ko mwamuhaye ijambo, ndashimiye najya natwe twafatanyije ikiganiro.
Murakoze, turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cy'umunsi dusangire ijambo. Mwakoze.
Ndagushimiye Frederic Nkundikije ku kiganiro wateguye, nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi. Mbabwira nti barisanga ku ijwi rya Amerika. Namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose, abatwumviye kuri radio zisanzwe, abatwumviye kuri interinete, namwe mwatwumviye kuri telefoni zanyu zigendanwa, nongeye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radio ijwi rya Amerika kandi murakarama. Dusangire ijambo.
Waje ukwezi kwaka niwanyirije kuzua waje ukwezi kwaka bora semwi